ariko mukuru w'igihugu cy'u Burundi ari mu rugendo mu gihugu cya Misiri, hanyuma akaba yagiye aherekejwe n'abashikiranganji bashika kuri bane hamwe n'abagwizatunga hafi icumi kugira ngo bashobore kuvugana kuri igihugu avugana na mugenzi we, abashikiranganji bavugana na bagenzi babo mbere n'abagwizatunga bahure n'abandi bagwizatunga kugira ngo runo rugendo rushobore kuvamo ibintu by'ingirakamaro. Mu byo rero bashoboye kuyaga uno munsi abakuru b'ibihugu bombi baganiriye cyane cyane ku bijyanye n'imigenderanire iri hagati y'igihugu cya Misiri hamwe n'u Burundi. Imigenderanire isanzwe ari myiza cyane, ariko bakagira bati ubu ni ko karyo ko gushobora gushyira mu ngiro mbere gusinyana amasezerano yo gufashanya kugira ngo ubucuti bw'u Burundi n'igihugu cya Misiri bushobore gukomera bimwe biboneka. Rero baganiriye ku bijyanye n'iyo migenderanire yo gufashanya biciye mu buvuzi, gufashanya mu bijyanye n'inyigisho, gufashanya mu bijyanye n'abakerarugendo turisme, ibijyanye n'ugushobora gufashanya mu gutunganya imigambi imwe nk'ikiyaga cya Tanganyika n'ibindi byinshi. Rero nubwira nti runo rugendo ngendo ngirakamaro, kuko mu byo basinye uno munsi hariho n'uko abafise igitabo cy'inzira diplomatique, passeport diplomatique, cyangwa igitabo cy'inzira cy'akazi passeport de service, batazosubira gukenera visa haba kuza mu gihe giputa cyangwa mu kuja mu gihugu cy'Uburundi. Iyo ni intambwe
idahagaze. Hari ikibazo gikomeye cyane rwose, ikibazo cy'uruzi nire nk'uko mubizi, murazi ko urwo ruzi rufise isoko mu Burundi. Icyo kibazo cyo abatetsi bakimeze kwiki?
Icyo kibazo bagiciye ijya n'ino bakivuganye ari babiri, n'ukuri nta kinini vuga kuri uno mwanya uba bashitse ko gitandukanye n'ico ONU na n'umwe bwa Afrika mbere n'ibindi bihugu byose bikurikirana icyo kibazo vyumvira. Ni ukuvuga ko ubwo ruzi n'ibe amazi yoshobora kubaho mu gutunganiriza abenegihugu b'ibihugu byose atawajya wangura. Nicyo bose bumvikana ko, nicyo bose bahuriza ko ayo mazi yoshobora gusahiriza abenegihugu b'ibihugu byose. Ivyo rero n'ibisanzwe.
Igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Misiri n'ibihugu bicuditse nk'uko mwabivuze, bisanzwe kandi bifitaniye amasezerano meza mu byerekeye kwivuna abansi. Ikibazo cyo kwivuna abansi cyo kivuga ko iki kibazo ko u Burundi bufite uruhare ruhambaye cyane rwose mu kuja gufasha ibihugu bifise umutekano muke aho birungika abasirikare bacungera umutekano. Icyo kibazo kijanye no gufashanya bya gisirikare cyo cyavuzwe kwiki?
Kijanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihugu cya Misiri murabona ari nzagenda ajyanye abagwizatunga hafi icumi. Ni ukuvuga ko intumbero yiwe cyane cyane ari iterambere ry'abenegihugu. Ni nabyo yashikirije mu ijambo yashikirije amenyeshamakuru, yagize ati ikingenza ikinda zishinga ni uko umunwa wose warwije ufungura umufuko wose ukaronka ifaranga. Ati rero naje kurondera abagwizatunga b'abanyamisiri ko boza kuraba no mu Burundi ko ataco boshobora kuhakorera, kuko ibyo gukora ni byinshi kandi u Burundi burorohereza abanyamitari. Nicyo rero ahanini cyaje kizanye nyine umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye mu gihugu cya Misiri. Ibyo bindi nabyo barafise ahandi bashobora kubiganirira, ariko muri runo rugendo ahanini icyamuzanye cyari icyo.
Igihugu cya Misiri nk'uko twabivuze ni igihugu gihambaye cyane rwose ku Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye agize urugendo rugira kane, akaba yaruvuze muri icyo gihugu. Ibyo bisigura iki?
Bisigura ko gafunitse abagara ubucuti ari akarenge, kuko kongera ko muri uno mwaka w'2021 urugendo rwa mbere akoze arukoze mu gihugu cya Misiri. ibyo bisigura nawe yabyivugiye mu ijambo yagize ati mubonye ndinzenza akaba ariho ngira urugendo rwa mbere ni ukuvuga ko muri inshuti zishika kandi murazi neza yuko igihugu cya Misiri cyaramye gifata mu mugongo igihugu cy'u Burundi mu gihe cyane cyane u Burundi bwari bukeneye aho gifata mu mugongo rero niho nugira ndi yishoboye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagaragaje koko ko igihugu cya Misiri ari igihugu kigenzi ari igihugu ari inshuti kandi ko abanyamisiri n'abarundi basanzwe bashyize hamwe muri byinshi kandi atashoboza ko basangira urugendo urugendo rwo gusimbataza iterambere mu benegihugu bombi.
Ambasaderi w'i Nyamitwe umukuru w'ibiro bijeje kumenyesha abakuru n'ubuhinga bwa none murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika
ndabashimiye nanje ko mwanyakuye.